Ejo rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro neza nshuti, muri kumwe natwe mu biganiro vya rino genekerezo hano muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri kumwe na Jewi Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Turanasonza kubera nta barabara dufise, nta bidandazwa bishobora gushika ino kuko ata modoka ishobora kuhashika. Dusumira kure, tukaja dusuma izinzi.
Hama tukakena n'uburyo bw'ibyo turangura kuko ibyo turangura tubizana ku mitwe.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri zone ya Musigati na Muyebe. Turi muri commune Musigati nyene y'intara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi. Baravuga ku kibazo c'amabarabara mabi ariko arabavunira amaboko imugongo. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato. Hagataho agateka kamenyesha makuru karaho nyanzwe bikomeye muri 2017 muri rusangi 65 baragandaguwe, abarenga 50 bagigwa imbohe, abarenga 320 barapfunzwe, hari n'abandi batazwi iyo barengeye. Turabigaruka ko muri kino kiganiro, mugume hagufi ya maradiyo yanyu. Imari muna mashinga mateka y'u Buganda ku myaka y'amavuko mukuru w'igihugu cha Uganda atorenza hamwe n'imyaka y'ibiringo vy'umukuru w'igihugu zarahagaditse bukwi na bukwi. Kuri no wa kabiri nyuma yaho umwe mu bashinga mateka avuze ko yabonye umusirikare aje agana ingoro bari barimwo. Ivyo vyatumye haba imigumuko hagati y'abashinga mateka n'igipolisi cina mashinga mateka. Abashinga mateka bariko baharira kwitegeko rishobora guhindura imyaka y'amavuko umukandida matora y'umukuru igihugu adakwiye kurenza kugira ngo yemeregwe kwitoza. Itegeko mu gihe yo kwemezwa ryo ha uburenganzira perezida Yoweri Museveni kuzongera kwitoza amatora yo mu mwaka w'2021. Abashinga mateka batavuga rumwe na leta hamwe na bamwe bo mu mugambwe uri ku butegetsi ntibashigikiye iyo nteguro y'itegeko. Izi mpari rero zarabaye no ku munsi wa mbere aho bamwe mu bashinga mateka batera urwamo rwinshi no gukubitana barakubitana intebe, bigatuma mukuru n'amashinga mateka Rebecca Kadaga ahagarika abashinga amateka batandatu. Abategetsi bo mu bihugu byo mu buraruko bwa Afrika batangaza ko igitigiri kinini c'abanyamahanga bagiye gufatanya n'umuhari wa leta ya Kiislam mu ntambara muri Siria na Iraki batahutse mu bihugu byabo ariko bagikorana n'uyo mugwi iterabwoba. Abategetsi bafise ubwoba ko abo batahutse bariko bategura kugaba ibitero by'iterabwoba mu mezi ari imbere bakoranye n'umuhari Al-Qaeda usanzwe ushinze imizi muri Afrika. Indongozi z'umuryango umwe bwa Afrika zikeka ko abanyafrika bashika ku 600 barwanye intambara ku ruhande rwa ICC basubiye mu bihugu byabo canke ataruko naho bari mu nzira batahuka. Abahinga bakurikiranira hafi ico kibazo bakemeza ko abo barwanyi bose batazosubira kurwana kuko ngo benshi bo baramaze guta ivyizigiro, abandi barasubije ibigwanisho hasi, ariko kandi ngo benshi muri bo bazobandanya ivyo bikorwa ibishobora kubangamira umutekano wa Afrika atoko wa rusanzwe wifashe. Inyuma ya leta zumwe za Amerika izibiriye integuro y'itegeko ryari rigamije guhakana ingingo ya perezida Donald Trump kuri Yerusalemu ku munsi wa mbere mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano, hace hatumwa ko inama ya bose ya ONU kuri uno wa kane gutora kuri iyo ngingo. Ibyo byashikijwe n'abadiplomate bo muri ONU. Abatumye ko iyo nama ya bose n'ibihugu vya Yemen na Turukiya ku izina ry'umurwi w'ibihugu vy'abarabu n'ishirahamwe ry'imigenderanire y'abaislam mu ndwi iheze. Abakuru b'ibihugu bikwiye muri iryo shirahamwe baremeje igice ko igice cya Yerusalemu y'ubuseruko ari umurwa mukuru wa leta wa Palestine, bisaba n'ibindi bihugu kubashigikira muri iyo ngingo. Inama ya bose ishamwe mpuzamakungu ONU higizwe n'ibihugu 193 aho itandukaniye n'akanama kajeje umutekano nuko atagihugu kimwe gifise ububasha bwo guhagarika itegeko. Nshuti bakunzi b'ijwi ry'Amerika nongere ndabahe ikaze kandi ndabashimire ko mwadutoye kutwumviriza. Radio Ijwi ry'Amerika rero muri ko murumva yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Turi kandi kuri internet niwe zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Inkuru tuba twabateguriye mu mafoto no mu mavideo murazisanga kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze muri no mwaka wa 2017 mwisi yose amenyesha makuru 65 baragandaguwe, abarenga 50 bagigwa imbohe n'abarenga 320 barapfungwa bazira akazi kabo, hari nababuriwe irengero. Muri bo harimo Murundi Jean Bigirimana yazimiye kuva muri 2016. Ishami ryamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières RSF Mumfunyafunyo yakoze ayo matohoza risaba abategetsi n'imigwi igwana korohereza amenyesha makuru mu gawabo. Menyesha makuru aci Bujumbura Iroje wirika neza yacishije amaso kutegeranyo cabo.
Ikiganiro cy'ishyirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières RSF Mumfunyafunyo cyerekana ko amenyesha makuru 65 barimwo abigenga n'abakorana n'imenyesha makuru bitandukanye bishwe mu isi. 26 bishwe bari mu kazi ka misi yose nko mu bitero by'abihebyi cyangwa amabombe. 39 nabo baragandaguwe byagambiriwe. Abo bagandaguwe ahanini bazize amatohoza ku vya politike, ubutunzi canke ku migwi ya rutura ikora ubwicanyi n'ubusuma bukabije. Muri uyu mwaka wa 2017 ibice vyamenyesha makuru bagisugerejwe n'ukwicwa ni 60%, nk'uko bisigurwa na RSF. Ugereranije n'umwaka uheze, igitigiri c'amenyesha makuru bishwe cagabanutse ibice 18%, kuko 2016 bari 79. Kwa menyesha makuru b'abanyamwuga RSF rivuga ko ribaye irya mbere hitwa ko hagandaguwe bake mu myaka 14 heze. Ibihugu hamenyesha makuru bishwe ari benshi ni Syria, Mexico, Afghanistan hamwe na Iraq. Muri uyu mwaka kandi hamenyesha makuru babiri babuzwe irengero, bose bava ku mugabane wa Aziya. Biyongera ku murundu umwe Jean Bigirimana yazimiye ku itariki ya 22 ukwezi kw'indwi mu 2016. Abo babiri baturuka muri Pakistan na Bangladesh. Twese amenyesha makuru bagandaguwe n'abazimiye uyu mwaka hari n'abashika 54 bagizwe imbohe. Iki gitigiri cy'abagizwe imbohe uyu mwaka caduze ibice 4% nk'uko icyegeranyo cya RSF kivyerekana. Naha nyene ibihugu byo muri Aziya cyane cyane y'Uburasirazuba nka Yemen, Iraq hamwe na Siriya nibyo birimwo amenyesha makuru benshi banyurujwe. Nka bose imigwi bafise ni iy'abagwanyi canke abihebye nka Daesh. Iruhande y'iyo migwi hari n'amenyesha makuru 326 bari bafunzwe gushika ku itariki ya mbere k'ukwezi. Iki gitigiri naco nyene cyagabanutse kuko 2016 bari 348. Abarenga ica kabiri cyabo bafungiwe mu bihugu bitanu gusa, navyo ni Turikiya, Ubushinwa, Iran, Siriya na Vietnam. Ishirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe ya RSF ryatanguye kugira bene ayo matohoza kuva mu mwaka w'1995. Ibitigiri vy'amenyesha makuru bagandaguwe, abanyurujwe, abafunzwe canke abagizwe imbohe, iryo shirahamwe rivuga ko bishobora kuba birenga. Risigura ko hari uturorero tutari duke muri iyo migwi ritashoboye kuronkera amatohoza yuzuye hamwe n'umuco bihagije, rikaba rikibandanya gutohoza. Eroje wirika neza, Bujumbura, Ijwi ry'Amerika.
Eroje wirika neza arakenuye. Abashinga amateka barundi bo mu namashinga amateka karere ka Afrika y'ubuseruko EALA ntibemera ivyavuye mu matora yugiye kubarongora mu kiringo c'imyaka 5 yatunganijwe kuri uno wa kabiri. Mu kiganiro bahaye amenyesha makuru mu kanya arusha muri Tanzania, bavuze ko ayo matora yaranze atakurikije amategeko agenga EAC. Twagerageje kurondera uwogira ica avuze muri abo bashinga amateka, turamukena ariko turaza kubandanya tubarondera. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru atwibutsa ko ayo matora yagenze.
Ibihugu bine kuri bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nivyo vyatoye ubwiye kurongora inama nshinga amateka y'uwo muryango. Ivyo navyo no Rwanda ari naho havuye ubwiye kurongora iyo nama nshinga amateka Martin Ngoga, igihugu ca Kenya, Ubuganda hamwe na Sudani y'Epfo. Ni mu gihe ibihugu bibiri Uburundi hamwe na Tanzania vyansa kwitaba ayo matora. namatora yafashe ibice bibiri hatoye abagera kuri 36 kuko 18 baturuka mu Burundi na Tanzania bari bakuya karenge mu gice ca mbere umunyarwanda Martin Ngoga yanonsa amajwi 35 umurundi kazi Leontine Nzeyimana aronka ijwi rimwe nayo mu Tanzania Adam Kimbisa abura numwe amutora abo babiri amazina yabo yagumyemo naho batari bitavye ibikogwa nkuko amategeko yasomwe n'ibiro bikuru byo nama nshinga amateka abivuga atawushikanye ibice bibiri vya bitatu vy'abashinga amateka bose haca haba igice ca kabiri ahuronka amajwi menshi ari wafate ico kibanza vyabaye ngombwa ko ivyo biro bikoresha igice ca kabiri c'amatora kuko atabashikanye amajwi 36 Icho gice cha kabiri nico cha haya mahigwe Martin Ngoga yaciye atahukana amajwi 33 nayo murundi kazi Leontine Nzeyimana aronka amajwi 3 naha tarahari abashinga amateka b'abarundi hamwe n'abatanzania bavuze ko ayo matora atabaraba kandi ko nivyavuyemmo bitabaraba mu rwandiko abarundi bashize habona bavuga ko icyo kibanza cabwirizwa kuba icyo murundi bitabaye uko kwa mategeko azoba yaho nyanzwe naho biruko ibiro vyo namashinga amateka byaseguye ko atamategeko yaho nyanzwe kuko habwirizwa kuba ugukura kuranwa nkuko byahereye kugihugu ca Tanzania iyo namashinga amateka ikibaho kuva mu mwaka w'2001 gushika muri 2006 hakurikiye igihugu ca Kenya kuva mu mwaka w'2007 gushika mu mwaka w'2012 hanyuma Uganda kuva mu mwaka w'2012 gushika muri 2017 gucyo kubwo gukura kuranwa hakurikira Rwanda kuko ngo bwemerewe mu mwaka umwe no Burundi u Rwanda rwa Paul Kagame rwatanze Burundi bwa Petero Nkurunziza amezi nk'abiri gusa abo bashinga amateka b'abarundi bari bashigikiwe n'umushikiranganje wabo Isabel Ndahayo uwo yasavye ko uko gukura kuranwa ku burongozi bw'inama nshinga amateka ya yase kubanza kugasegurwa neza impari zikavaho imbere yuko amatora aba inama nshikiranganje nayo yari yaserukiwe yacihanura ko ico kibazo co habwa inama y'abakuru b'ibihugu akaba ariyo izogitorera umuti iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya yase ni nayo abashinga amateka b'abarundi ba tatse nk'umushinga ntahe yoja hagati kugira ngo ibintu ntibiyangare abandi bashinga amateka nka Peter Matuki aturuka mu gihugu ca Kenya avuga ko atamategeko yaho nyanzwe kwikibanza cari ico Rwanda yibaza ko izo mpari zifatiye ku kutumvikana mu vya politike hagati y'ibyo bihugu bibiri Uburundi n'u Rwanda
kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi
Ati turavyo bu umunyamabanga mukuru w'umujyango wa Yase no Murundi urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe ho bingorane zikomeye tuvugishije kuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatatu bifitaniye ngaha mu karere tutabiri Yase ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mwitarambere rya Yase
kuharibu biashara ya jumuiya
Martin Ngoga yatorewe kurongora iyo nama nshinga amateka ya Yase asubiriye uturuka mu gihugu cy'u Buganda n'umunyarwanda yavukiye mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'igihumbi 1968 aho yahize ibyerekeye amategeko mu nyuma aja kuba umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika mu gihugu ciwe mu ijambo yashikirije amaze kurahira ngo atangure amabanga yiwe Ngoga yashimiye abenshi bamutoye ariko yemeza ko n'abatamutoye bazokorana neza kuko ari uburenganzira bwabo yavuze ko atanguye akazi mu bihe bitoroshe asaba abo bagiye gukorana kwinanata bagashira imbere inyungu z'akarere kose aho gushira imbere inyungu z'abategetsi kanaka canke z'ibihugu byabo
Ejo gya Amerika ikiganiro ni wanyu mu ntara kikaba cibanda ku makuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'u Rwanda abanyagihugu bo mu mazone ya Musigati na Muyebe muri commune Musigati nyene y'intara ya Bubanza bari doga ko bashikira ibidandazwa bimwe bimwe bibagoye ivyo bikava kwikenagi barabara rihuza imitumba yo muri ayo mazone niyo ku isoko nkuru ya commune Musigati kumenyesha makuru w'ijo gya Amerika Diane Ndonse yanyarukiye i Musigati maze adutegura ino nkuru
Abanyagihugu bo ku mitumba ihana imbibe ariyo Masare wo muri zone Muyebe na Mpishi wo muri zone Musigati nibo babangamiwe n'ubukene bw'iterambere mu bijanye n'urudandazwa. Intandaro n'ubukene bw'ibarabara rica muri iyo mitumba kugira abadandaza banini banini bakoresha amamodokari bashobore kudandariza canke kurangurira muri iyo mitumba. Aha ni mu gihe ibarabara riva ku mugwa mukuru wa komine Musigati rigarukira ku mutumba Kayange wo muri zone ya Musigati. Ahasigaye ari naho atangurira umutumba wa Mpishi uri muri iyo zone nyene utera umanuka ugahura n'umutumba wa Masare wo muri zone Muyebe hagendwa n'abiyunguruza ku maguru. Ababishoboye bashobora kugerera ipikipiki ariko nayone umuntu ayigenda ko ntiyoroherwa agenda arayururuka kuko duce tunini twiyo nzira tugizwe n'amabuye hamwe n'udutarugwa. Ivyo bikava hanini ko iyo mitumba igizwe n'udusozi twinshi duhanamye tukagabugwa n'utugezi. Ubwo bukene bw'ibarabara buteye ingorane abanyagihugu mukuronka ivyo bafungura. Aha ni mu gihe bavuga ko kugira ngo bashikire ibidandazwa batirimira ari mpaka bashike ku isoko yo muri komine Matongo yo mu ntara ya Kayanza ihana urubibe niyo komine ya Musigati yo mu ntara ya Bubanza canke ku mugwa mukuru wa komine yabo. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Masare baganiriye n'ijwi rya Amerika.
Turanasonza kubera nta barabara dufise, nta bidandazwa bishobora gushikino kuko ata modoka ishobora kuhashika. Dusumira kure tukaje dusumira izimbye
hama tukakena n'uburyo bw'ibyo turangura kuko ibyo turangura tubizana ku mitwe aragafu ari tudandazwa twose akunyu dusabune.
Babona nk'umuntu avuye muri Masara aza kurangura nk'umusigati cyabure ibubanza arangura ibintu bizimbye bizanywe n'abandi badandaza ariko iyo haba hashi ku muduga nawe abayishikira nk'ibucumbura kugira ngo umuduga uze kubizana bishikane muri Masara kandi agurira abantu ku giciro kizimbutse abantu baronke ingene basuma.
Kuri izo ngorane zo gushora canke kugura ibidandazwa ku banyagihugu, musitanteri wa komine Musigati Nduwimana Jean Bosco abahanura kwikora kuyo bameze bakikorera ku mutwe ibyo bashora canke basuma.
Urumva tabarabara rihari rimeze neza turikora kuri ya mitwe nta kundi mugabo tukabona yuko ibyo twarimye turiko turabijana iyo twashaka kubijana.
Ariko rero aba batwari ibidandazwa bavyikoreye ku mutwe bavuga ko bahombesha kugira bagurishe vuba na vuba babone gusubira inyuma hakiri kare kubw'urugendo rurerure. Uwo mukenyezi duhuri hano ku kiraro cyo kuruza impongora atubwira ko afata urugendo rw'amasaha abiri kugira ngo ashike ku isoko y'umusigati.
Numwanya ntari muto kuva ngaha gushika mu musigati nk'urabona nikoreye tuvoka ndatujanye mu musigati kuyanshike n'amasaha abiri ndabyamba nabikwiye mbangurisha menshi bana nk'ubwera umutumba nza kuduga nza kumara namaze gucoka njangurisha make make kugira ngo niyorohereze umubiri kubera marari kimfatira mu ntaca ngwara kubwo ubucoke kuko tugurisha ijana n'ijana ahandi hose ngaha kavoka gafatika bakagurisha ijana n'itanu.
Abafisi bidandazwa byinshi bashora nk'ibifungurwa bariyungunganije mu kurondera makinga ariko nabone ntiboroherwa gushikira isoko kuko urugendo ruba rurerure. Uyu n'uyundi dusanze ahejeje gutekera umufuko w'amavoka agira jabuke ikiraro cyo kuruza impongora
ayangira ndayatware musigati andurabona bisako nshakure nubwo ngira mbohere kwikinga bisaba yuko nza gushika musigati nk'ubu urabona ubu ni mu masaha 5 ariko nza gushika musigati saa 10 kubera urugendo ari rwerure mbura kumakanyunguruza.
Ucugaruka giheke?
Garuka mwijoro. Garuka mwijoro nko mu masaha moye.
Kuvuga iyaba hari barabara rero wahagenda umwanya muto.
Nahagenda umwanya muto cyane. Mu isaha imwe cyaburi minota 30 nabashitse.
Aha kandi hari bidandazwa abanyagihugu bo ku mutumba wa Masare byo bateje imbere ariko bidakunda kubwo ubukene bw'ibarabara. Icegera cy'umukuru mutumba Hakizimana Sikeri atanga karorero kibikoresho vyo kubaka amazu nk'imbaho n'amabuye.
Kubujya tabarabara dufise nubo bafise ivyo biti ngo satuze nk'urubaho ntushobora kuronka ingene rugenda ibiti bo gira nk'inkwi bakazigurisha kubera ta modoka ishobora gushikino ntibikunda. Amabuye urabona ko ino dufise amabuye twoyagurisha ariko kubera ta modoka ishikino ntibikunda.
Abanyagihugu bavuga ko bagerageje gukora ibarabara ariko ubushobozi bwabo bufise aho bugarukira kukubura ibikoresho bimwe bimwe. Musitanteri wa komine Musigati Nduwimana Jean Bosco arabahumuriza avuga ko kubwo ubutare busanzwe buri muri iyo komine bazobonegwaho ibarabara kubwo abazoza kubucukura.
Murumva rero yuko leta yadushigikira kugira ngo iryo barabara riboneke hanyuma ubwo butare buzobone ingene bugenda butagize ingorane cyangwa ngo imiduga igende nayo cyangwa itembagare. Ni byiza rero yuko iryo barabara ryo kuri ryokogwa yaba amasezerano bagiraniye na leta hamwe n'iryo shirahamwe boraba ingene mbere yuko ubwo butare bwimbwa haboneka iryo barabara. Kira noneho nabo baje kugira ivyo vyigwa baratubwiye yuko bariko bararondera hari ingene ibarabara ryozo shika aho hantu kugira ngo bazokoroherwe ingene ubwo butare buzoshora kuva aho hantu.
Amakuru dukura hano muri komine Musigati avuga ko imitumba ya Mishi na Masare isanzwe ikenye ibarabara ariyo iri ku butare Uranium. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Mukayanza naho abarimyi bo muri komune Matongo bahanzwe n'ikibazo cike na gihunguriro ry'ivyamwa bimbura meze misaga kuri Ijwi rya Amerika Matongo aratubandaniriza ino nkuru.
Abakora ugo rudandazwa usanga banze izo vyamwa byabo ku mabarabara. Bamwe usanga arize bamura mu ndimo zabo, abandi nabo usanga arize barangura. Aha umudugurenganye baca bazana izo bidandazwa byabo ku madirisha y'imiduga barondera abo bigura. Ugo rudandazwa rutunze imiryango itari mike, aho usanga abadandaza bafise ivyamwa amabungo, amatunda, imihwi eka n'ibindi. Abo batunzwe n'uwo mwuga wo kudandaza bavuga ko bakora bahomba ngo kuko iyo bataronse ababigura bahitamwo kubisubiza muhira maze bakabifungura mu kwanka ko vyononekara ngo kuko badafise uburyo bwa kijambere bwo kubibika. Bukuru Damiana ati
twe tudandaza utuntu twamwa kwibarabara, utubungo, amatunda, inyungu, udutoke. Nibyo turangura tukirwa turatemera nk'iyo muzakayanza yezabukeye.
Matongo nahinguriro ihingura ivyamwa bikakoramwo nk'imitobe.
Yariho jya mabungo mwibandaga ariko mugabo sinzi ko igiko. Ariko mugabo nta mafaranga turonka tumerewe nabi gose. Hari gihe twirwa kwibara baratwirwa twishatani kintu na kimwe turonka ko. Tukavamo tukatwanwa tukadusubiza mu nzu ama tukataha muhira. Tukongera tukazinduka mu gitero tukongera tukadusohora naho nyine tukabura agafaranga cha twonga tugasubiza muhira wundi munsi rwacha twirirwa muhira ntagire ikintu twonka dukwata birononone kara bimwe birononone kara aha mutundi tukatujana muhira tukatuje turahomba nyene gose mbere cyane.
Aha bakavuga kandi ko ukubura ihinguriro boshoreramwo ivyo vyamwa ari intambamye kwiterambere ryabo. Abo badandaza bakabona kandi ko ubwo bukene bw'ihinguriro butuma komine ihahombera amatagisi yosahirije mu migambi y'iterambere. Uyu munyagihugu Nirampeba Gamariel wo kumutumba Ruganza ati
intambamye zihanze rudandaza rw'ivyamwa byacu nuko tumaze kubura amahera navyo bidashobora kumara iminsi myinshi kubera nta buryo nta mafirigo dufise kubikamo ivyo vyamwa. Chandu homba kwa wala wichavi bitagarani wikasha wivo. Mbukene mbukuro kubula ihingu ulio ni namba mnikome huko. Ibizamu wila shora gufa kubula utarunga ihingu ulio vishore ramu. Wazo kuite zimbele kichaki genda na abi kukuru mfa. Mbukyo wabga wa yubuki.
Bamwe mura wa dandaza usanga bashora ijamwa mu yandi makomine canke mu bindi bisagara. Aha bagashikiriza ko bafise amakenga ku mutekano wawo mu barabara nkuko bivugwa na Alexi Kwizera atunze no kudandaza ivyamwa.
Amakenga arahari, amakenga arahari, ariko ubonye imodokari wewe ntikikubuza ko wiruka kugira utange abandi ushobore kurondera uwo gushorera ivyo uri kuradandaza. Ariko nibwo buzima bwacu amakenga nayo twovuga ni nkuko umuntu urabona imodokari je twiruka kurondera abadushorera ivyamwa vyacu kugira turondere ico rirenza. Ariko ivyo hanini vyisanganya umuntu ntavyiyumvira kukubera abafise ikintu agamije kurondera. Hari gihe busanga umushoferi yaje yihuta cyane
nubwo atabitigiri batanga. Abajeje intwaro muri komine Matongo bemeza ko ugo rudandazwa rutunze imiryango itari mike. Alexi Yakimana Musaniro wa komine Matongo agahumuriza abo badandaza ko hari ihinguriro rigiye gushingwa rizohingura imitobe.
Hano muri komini wacu nta vyamwa bikunda kononekara gose kuko twababariye yuko ari kwibarabara ry'ikaburimbi. Nukuvuga hariho uruja n'uruza biragugwa na n'ingenzi kandi turiko turiyungunganya natwe turiko turubaka uduhinguriro duto duto turafise nk'agahinguriro gahingura imitobe y'amabungo. Hama n'ubu mbere tuko turiyubakira ihinguriro rizoba ryisununuye turiko twitegurira kuraba yuko n'ibindi vyamwa vyohingu kubuga mu minsi tuzosanga dusigaye dufise uduhinguriro duto duto dushobora guhingura umwimbu.
Iyo ndongozi ya komine igahamagarira abanyamatongo kuja mu mashyirahamwe. Mukamenya ko komine Matongo ari imwe mu makomine y'intara ya Kayanza yimbuka cyane ivyamwa. Imatongo mu ntara ya Kayanza mu buseruko bw'u Burundi. Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Nukureo nchote wa kunze bijugi Amerika tuliko tulasanga wa sozera unonga kawi na chumi nindgui hakawali chomwa kunze mlikino kigani uchangi mushaka koto ongera kuwa shikiriza. Mutuwa ndikiri kuri adyo ya tuwa robaze Gmail akaburungu com mga shaka kandi chotko hindura na vizyo njene mubikore mubicheje kuri yo email. Mga kawi humbi na chumi nindgui tuwa la shimi kiechane kumakuru avugwa munhara zuburundi aliko muriwi na chumi numunani tuzo kongera dushimi kireno kumakuru avugwa munhara zigize igihugu churgwanda. Mukanyi sase ni kiganiro camagara y'abantu. Mukiganiro camagara y'abantu cuno munsi mugenzi wacu Raisa Liliana Inamahoro araganira na muganga Adalan Niyonsaba harongo ibitaro vy'akarere kuvuza ikintara ya Cankuzo mu Burundi. Baragaruka ku ntara ya ku ngwara ya rubeole akaba ari ingwara ibangamira cane abana bari munsi imyaka 5 hamwe n'ibibondo biri mu mbanyi. Reka tubahikaze babandanye batubwira ivyino ngwara.
Ingwara rubeole yandukira biciye mu mpemu ibonekera mu gukorora canke kwasamura. Ikindi nuko uyigwaye agira ubushuhe bwinshi hamwe n'uduherehere ku mubiri. Byumvikana ko uwo yandukiye imusinzikaza yatavuwe hakiri kare. Muganga Niyonsaba Adola arongoye ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka Cankuzo atangura tubwira uko ifata.
Haraza n'ibindi bimenyetso bimwe bimwe byo gutukuriza mu maso, byo gukorora, umuntu agasanga haraza ibiseru byinshi mu mazuru agakoresha igitambara cyo kuzarimyira, ariko ivyo byose nibiza mu nyuma mugo cyane cyane utwo duhereye tuza ku mubiri n'ubwo bushuhe nibwo buyiranga cyane.
Begania himigwi y'abantu igeramiwe cyane na rubeole.
Rubeole ikunze gufata abana bakiri bato, ariko kandi rubeole irabangamira cyane umukenyezi yibungenze, ariko ntibangamira umukenyezi nyene yibungenze, ibangamira umwana ari mu mbanyi y'uwo mukenyezi. Kuko kenshi mu mezi atatu ya mbere uwo mwana ari mu mbanyi aragira ibibazo, akagira ico bita malformation, akavuka afise ibimba bidakwiye canke ameze nk'igihume atari umwana ameze neza nk'abandi bose.
Kubi ingwara ya rubeole iri mu bibangamira amagara y'ibibondo biri mu mbanyi, muganga Adolene Niyonsaba avuga ko ubu iri mu bipimo batuma umukenyezi yibungenze mu gice ca mbere c'imbanyi bakayimutuma, co kimwe nk'uko babikora ku ngwara za toxoplasmose, igisukari hamwe n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Yamara bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Cankuzo babwijwe rya Amerika ko bajuragirika kugira abantu nkaho bapimira ingwara. Muganga Niyonsaba amenyesha kuko kujuragirika biterwa n'uko atari amavuriro yose afise uburyo bwo gukora igipimo ca rubeole. Uyu muganga abandanya avuga ikiriko gikogwa kugira bakingi no ngwara ya rubeole.
Kukiranga misi c'ingwara basanzwe bakingira abana mu buryo bwo kubacandaga, baherutse gushiramwo iyi ngwara ya rubeole ifatanya n'agasama. Ubu rero umwana mutoya agiye gucandagwa agasama aronkira rimwe uwo gasama n'urwa rubeole. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kwikingira rubeole tubihereye ku bana bakiri bato. Uburyo bwa kabiri nuko hari umuntu agwaye iyo ngwara yamaze kumenyekana, byiza bumushira ahantu hatari abantu benshi ngo azarabanduza. Nk'umunyeshuri ari ku ishure yobanza akaguma kwivura cyangwa ahantu hatari abantu benshi kugira ngo ntabanduze.
Abahinga mu buvuzi bamenyesha ko ino ngwara iterwa n'umugera wo mu bwoko bw'amarubi virus, ari naco gituma uwifashe biba ngombwa ko yihutirwa kuvugwa.
Tubanza kugabanya ubushuhe abafise kubera ingwara ziterwa n'imigwi y'imigera ibitama virusi zisanzwe zitafise imiti izivura. Tuca tuvura ingaruka mbi zibazatewe n'uwo mugira wa virusi. Kenshi tubaha imiti yo kubakingira gusinzikara, ico bita sur infection. Rero kenshi turamuha imiti yo gukinga iyo migira ya bakteri, bigatuma uwo muntu adaheza ngo aca sinzikara.
Mu ntumbero kurandurana n'imizi ingwara ya rubeole, muganga Adolene Niyonsaba arongoye ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka Cankuzo aratanga impanuro zicokogwa kugira abantu bayirinde.
Ubutumanya mukuru ni ukubahimiriza gucandagisha ibibondo, kuko nibwo buryo bwa mbere bwo kugwanya iyo ndwara ya rubeole. Ubutumwa bwa kabiri ni uko babonye umuntu wese afise utuntu ku mubiri kandi agashuha, bomunyarukana kwa muganga hakiri kare kugira ngo bamuhe imiti ikwiye n'impanuro zikwiye, ntiyanduza abandi canke ngo asinzikare.
Twibutse ko hano mu Burundi isekeza rya mbere ryo gutanguza urucanco rwa rubeole ryabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. ugoru chancho lukaba gwaro njejwe aba na fise amezari hagati ichenda gushika kumia katumi nene ahani mugihe ingwara ya rubeore choki mgeni ya gasama zivone keza muture retku uvuzi nga tukose tugizigi hugu munara ya changuzo Kaisa Lilian ina mahoro Ijwi ya Amerika.
Iyo ngwara rero ngo abayigwaye kashi ntibashotse kuyimenya kuko mumvise ko atanizi na gikirundi rashobora gutoregwa ariko tukibaza yuko imenyetso nimba mu bifise mwo nyarukira kwa muganga gucyo hakaraba yuko umwana wanyu yoba ari yagwaye. Akino ngaha duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mwari ko muratwumviriza mwakenuye. Yakoze no 5 kimenya ari muhinga bw'ivyuma yashize hamwe ano majwi wayashikanyaho mwari ni ingenieur Joe nanje na Lidiane na Hazwe uko turi batatu twemi tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugira umunsi mwiza.